Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turabaha ikaze nchuti bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe mwavyumvise wini wa mwanya wa makuru mu Kirundi kuri radio Inzamba agateka kawe. Turi ku munsi wa kabiri genekezo rya 13 kwezi kwa 12 mwaka 2022. Amakuru twabateguye uno munsi aza kuba ahagaze kuri izi ngingo. Alegi yo mu Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yasubijwe ku nshuro igira kabiri ku rutonde rw'abantu bafatiwe ibihano leso mu za Amerika ni kubera uruhara bagize mabi yakozwe mu Burundi kuva mu mwaka 2015. Ibishimisha abanyepolitike basaba bashimitse ko ibyo bihano bifatirwa n'abandi bari ku butegetsi bagiye barafatikanya na Bunyoni muri ayo mabi yahekuye Abarundi. General Isidore Ndokubwayo nawe munahagarikwe abazwe kuvyerekera urupfu rwa Alice Ntawokagiye avuka kumutakura aheruka gutorwa ikiziga ku genekerezo rya 5 ku kwezi mu Ngagara muri quartier y'icenda mu gisagara ca Bujumbura ni nyuma y'ugusinzikarizwa ubuzima mu rugo rw'iyo ntwaza ngabo nkuko vyashikirijwe n'ababibonye. Bisabwa n'umushingwa manza Jean Byerigimana akerekana yuko atamwana ikinono imbere y'amategeko mu kanya twabe bateguriye. Basaba abagira neza kubagarukirako ahandi ho ngo bagiye kugwa mu bana kubera inzara. Abo n'abarundi bangana 12,000 bariko barasaba ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba begeranije mu ikambi y'agatekanyo ya Murongwe bakaba baheruka kuronswa ico bashira ku munwa itariki 7 za kuno kwezi. Aya n'ayandi ni mu kanya ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org.
Watu ya mushikiranganji wa mbere arengi yo mu Bunyoni yasubiye gushirwa ku rutonde rw'abategetsi batemerewe guhonyoza kugirenge ku butaka bwa leta zimwe za Amerika bamwagiriza guhungabanya agateka kazi na muntu mu Burundi. Iyo ngingo ikaba yafashwe kuwa 5 uheze ifatwa inyuma y'amezi makeyi Amerika n'umuryango w'ibihugu bya Burayi bakuye ibihano kuri bamwe mu bategetsi bari barafatiwe ibihano harimo na Alain Guillaume Bunyoni hamwe n'uwamusubiriye mu kibanza cy'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Iyo ngingo rero ntitangaje cyane ku banyepolitike batavuga rumwe na leta. Jeremy Minana arongoye umugambwe RDB atangazwa ahubwo no kubona ibyo bihano bifatirwa Bunyoni wenyine mu gihe ayo mabi bayakoze ari benshi mu bari ku butegetsi. Jeremy Minana
cyane yatubabaje kubona yakuwe ku bihano kuko ntacyasigura ko yokugwa ku bihano uruhara yakoze mu guhotera agateka kazi na muntu mu Burundi akaba atanabihanirwa ruragaragaza neza yuko ingingo ari ingingo yo gushima ingingo nziza ariko ikitu babaza n'uko idashika kure ko Bunyoni si umwe. Bunyoni ari mu bantu batari bake bari bigiriye umukuru w'igihugu wanashaka kuva mu 2005 gushika uno munsi bakoze amabi akomeye cyane yaba ubusuma bukomeye bw'igihugu n'ubwicanyi kamere no guhotera agateganyo na muntu mu buryo butandukanye. Numva si umwe ariko kubona ari we wenyine ashinzwe ku rutonde naho tubikenguruka tubona umenga ingingo ntiyageze aho yagomba gushika. Ikiboneka ni uko ushobora kuba bisigurwa n'uko amabanga bafise mu gihugu ariyo asa n'ariko arabakingira uno munsi bikagaragara rero yuko ibyo canke geze bayavuyemo nabo bashobora gusubizwa ku rutonde rw'abantu batabikomeye kuja mu bihugu runaka canke bari ku bihano by'ubutunzi kubera gukora bakoze guhohotera agateka kazi na muntu kuko ku by'ukuri naho babikuwe ko ibyo bakoze ntibyazinanganye birazwi. Rero biragaragara neza yuko hari ibyo twakwita imigenderanire y'ibihugu hagati yavyo iba yatumye abo bantu bakugwa ku bihano ariko ku byukuri atari kuvuga ngo ije bakoze byafuswe ku byo n'ejo cyangwa hirya y'ejo batakiri mayo mabanga bashobora guca basubiza ku rutonde mbere wanashaka kuba n'inkagohe bakubikira kuko bamenye yuko ibyo bariko barakora uno munsi nibyo bakoze itibagiwe tazinanganye kubera ko bafite amabanga runa aya canka ya uno munsi ko ejo canka y'ejo bazobibazo.
Iyo ngingo irashimisha kandi urunani rw'amashirahamwe adahanira ibyicaro bya politike mu Burundi kubw'umushingwamanza Vital Nshimirimana arongoye FORSC ngo iyo ngingo yerekana ko amakungu agihanga ijisho ibikorerwa mu Burundi. Vital Nshimirimana aributsa kandi ko iyo ngingo yerekana ko umuntu wese afite icyo yagirizwa bitebe bitebuke azokibazwa. Vital Nshimirimana:
ahubwo icyari cyaradutangaje ni ingene icyo gihugu cyari cyaramukuye kuri urwo rutonde, tukibaza yuko byari byatewe n'uko icyo gihe yari yifutse ubutegetsi, hanyuma uno munsi bwamuvuye ko icyo gihugu kikaba gisubiye kwerekana yuko ata muntu yojya ngaho ngo aseke bwose ngo yifutse ubutegetsi ngo ibyo yakoze na cyane cyane amabi atosekaga kiremwa muntu ngo yuko ashobora kwibagirwa. Hanyuma rero tukaba twibaza yuko ibi bitegerezwa kubera icigwa na cyane cyane abatwara igihugu cy'u Burundi ubu bakamenya yuko iminsi yose batazokingira agateka kazi na muntu, iminsi yose bazogira uruhara mu gutosekaza agateka kazi na muntu, mu bwicanyi, mu kuboreza igufa Abarundi, mu kubafungira ubusa, mu kubangaza, mu kubanyuza, yuko bitazokwigira byijyana. Naho mu Burundi batobibona, naho mu Burundi batobikurikirana, amakungu yoyo arabibona, amakungu yoyo arabikurikirana. Hanyuma ni nacyo gituma dusubira no kwibaza yuko n'abajya baheruka gukurwa kw'ihano n'ubumwe bwa Buraya kubera bagiye mu bibanza bikomeye by'intwaro z'igihugu batosha bwose kubera nabo nyene ibyo bihano bizoheza bibasubire ko kandi no gukurikiranwa bakurikiranwe intahi bakubite mu gahanga kubera ibyo bakoze.
Yari Vital Nshimirimana karongoye urunani FORSC ruhurikiyemo amashirahamwe adaranira ibyicaro bya politike mu Burundi. Tukiri muri ico gisata c'ubutungane, umuryango w'umukenyezi Alice na ukagiye ukwiye kuronswa ubutungane kwigana gukwa ryakorewe uwabo, abagirizwa icaha bagakurikiranwa n'ubutungane. Ibyo bishikizwa n'umushingwamanza Janvier Bigirimana, umwe mu baharanira agateka kazi na muntu. Ni mu gihe ugenekerezo rya gatanu Kigarama uno mwaka hatowe ikiziga c'umukenyezi mu Ngagara muri quartier icenda mu gisagara ca Bujumbura. Umukenyezi havuye yamenyekana ko ari Alice Ntawukagiye, asanzwe avuka ku Mutakura, afise imyaka 35, yahoze akora muri farumasi araba mu gisagara ca Bujumbura. Abamubonye ubwa nyuma bakemeza ko yasinzikarijwe ubuzima mu rugo rwa General Isidore Ndokubwayo. Umushingwamanza Janvier Bigirimana abandanya asaba leta kutica amatwi igakurikirana uwo yagiritwa Janvier Bigirimana.
Mu Kirundi baravuga neza yuko akataretse kabagasema. Turatangazwa nino nyifato y'intwaro ya CNDD-FDD, aho abajenero baguma bakora ibara, aho uwo mugambwe udahemuka mu gutoteza Abarundi babicira ubusa, mu gutoteza abo batavuga rumwe, tutibagiye no kuzingamika ubutungane bw'Uburundi. Hariho abantu barengeye amategeko badashobora gukogwa ko n'igihe baba bakoze ibyaha bingana gute. Twiyamirize cyane ubu bwicanyi bwaraye bukorewe n'umufasoni w'umurundi kazi, dusaba yuko umukuru w'igihugu cyo kimwe na leta yiwe bova mu gacerere bakemera bakareka ubutungane kubugota, maze bugakurikirana umuntu wese abakoze ibyaha, cyane cyane ababajenero bigize akadakogwa ko mu kubandanya basesa amaraso y'Abarundi. Turazi yuko Uburundi ari igihugu cahuye n'ivyago, mugabo ibikogwa na CNDD-FDD, ibikogwa na bamwe bamwe mu bacudise n'uwo mugambwe birasiga ubwenge. Ntitwumva ingene umuntu avise igarade ipete ya generali ashobora kuba akokora icyaha nk'iki. Ni nk'uko bitoshoboka ko umuntu asigura yuko abo bantu bagendanira uwo mujenerali bari gukora ivyo vyaha ataruhara bifise mu shanka atari we yabatumye. Bisigura yuko ubutungane bw'Uburundi bwo kwikubita gashi, umuryango wa Alice Ntawukagiye ukaronka ubutungane cyane n'ukuri kukuba uwo mufasoni yarambu ubuzima kukuba abantu barafadikanije mu kugira ngo bashobore kumwaka ubuzima kandi naho yoba yarakoze amakosa nta kintu na kimwe cyari kwemera yuko mu generale ashobora kumwaka ubuzima bisigura yuko ubutungane bwo kwikubita gashi uwo mu generale bakamufata agacibwa urubanza maze yakuko n'amatohoza ku bantu bose babigizemo uruhara kugira ngo bashobore gukubitwa intaye mu gahanga maze bya bindi umukuru w'igihugu yigwararimba yuko hari ibintu byahindutse bibonekere ku rubuga bive mu majambo maze abarundi bari kubandanya bagandagura ubusa.
Inzamba
amakuru arabandanya kuri radio Inzamba agateka kawe umunyororo w'ubuzima bwabo bwose no kuriha indishi y'akababaro ku muryango wabuze ingana n'imiliyoni 30 nico gihano casabwe ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere n'umushingwa manza mukuru wa parke ikukira Sivena risubiramwo imanza ingozi akaba yagisabiye mu ntayicese abagabo babiri aribo Musafiri Niyonkuru yahoze ari umukuru muhari w'imbonerakure mu ntarangozi na Gerard Naomvukiye bakaba bagirizwa urupfu rwa Bernard Nsabimana batazira Petit yaba mu gisagara ca Ngozi ishugenekerezo rya kane ruhuma uno mwaka abandi babiri bagirizwa kuba barafatikanije nabo ba mbere muri ico caha bakaba basabwe gufungwa imyaka 20 urubanza rwaciye ruja mu mwiherero rukazosoma itariki 12 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka buca dutangura ibyo ndo na Eddie Claude nini natwe
igihe abagabo bane barengukishwa imbere ya sentare umushikiriza manza yagirije Musafiri Niyonkuru na Gerard Naomvukiye ko aribo bishe Bernard Nsabimana mu ijoro ryo kuwa kane ruhuhuma uno mwaka kandi bakaba bamugandaguriye muhira kwa Musafiri ariko bo barahakanye kuba aribo bishe uwo muntu abandi babiri bapfunganywe nabo ba mbere aribo Rahai Roy na Mibura Polinaire umushikiriza manza yagirije Rahai Roy ko yoba ariwe yapakiye ku ipikipiki iwe ikiziga cuwagandaguwe aja kugita mu ruzi nkaka mu micungararo y'ivyegwa vya Ngozi acyagirizwa kuba yarifatikanije nabo ba mbere muri ico caha ariko we akavuga ko yashitse muhira kwa Musafiri asanga Bernard Nsabimana yamaze kwicwa hanyuma ategekwa na Musafiri ko yojana ikiziga mbere akamutera ubwoba ko atabikoze nawe ashobora kwicwa. Wakane nawe ni Apollinaire Miburo yagirijwe nawe nyene kwifadikanya n'abicanyi kuko ngo mu gihe bica uwo muntu ngo nawe nyene yari muri iyo nzu kandi ngo ni nawe yazanye umugozi wo kumuniga wayagirizwa yisiguye yemera ko byose byabaye ari mu nzu yiciwemo uwo muntu ariko ataruhara yabigizemo kandi atari nawe yazanye uwo mugozi wo kumuniga abo bose rero uko ari bane bagirizwa kugira uruhara muri ico caha bakaba barabihakanye mbere bagasaba sentare kuwambika izera mu gihe yasozera imborano mushikiriza manza yasabye sentare guhanisha Musafiri na Gerard Ntavukiye gupfungwa ubuzima bwabo bwose no kuriha bose hamwe indishi y'akababaro ingana amafaranga miliyoni 30 Miburu Apollinaire na Rahai Roy yabasabiye gupfungwa imyaka 20 sentare ikaba yaciye ishira urubanza mu mwiherero rukazosoma ku genekerezo rya 12/0 umwaka w'2023 twamenyeshe ko ubu rubanza wumvirijwe mu kiringo cy'amasaha indwi.
Dushimire mugenzi wacu Eddie Claude ninahazwe muyajanye n'impunzi naho abarundi 12 basaba ubuhungiro mu gihugu cya Congo ihanyira demokrasi bakabegeranijwe mu ikambi y'agateganyo ya Murongwe bo barataka batakamba ko bagiye kwicwa na Kigoyi bavuga ko kuva ku genezo rya ndwi z'uku kwezi kwa 12 ariho bashika muri iyo kambi y'agateganyo bakaba tarasubira kuronswa agafashanyo k'ibifungurwa n'ibindi bikoresho bya nkenegwa basaba abagira neza kubagarukira ko andi hoho ngo bagiye kugwa mu bana n'inkuru ya Francine Kanyange.
Abo barundi bari kubasaba ubuhungiro mu gihugu cya Congo iharanira demokrasi bavuga ko bamaze hafi kiringo c'indwi badahabwa ifashanyo harimo no kutaronswa ibifungurwa uko bangana 12,000 bavuga ko baheruka guhabwa ibifungurwa bagishika kuva icyo gihe nta kindi kintu na kimwe basubiye kuronswa bagatinya ko abana abakenyezi n'abageze mu zabukuru bwo kwicwa n'inzara.
Twashitse hano batwakira ariko batugishika hano nta kintu na kimwe turaronka turya. Ibyo dukenye ni byinshi mugabo icyo nawushije imbere ni ibintu byerekeye ibyo turya. Tumaze kubona ibyo turya turibaza yuko n'ibindi byoza mu nyuma, ariko ikibazo nyamukuru dufise ni icyo. Kuva kuri uwo munsi niho bashoboye kudufungurira tugishika, guhera izo saha nta kindi kintu turongera kuronka.
Basaba igisata cawe nyukijajwe impunzi hase kubaronsa ibyo bafungura.
Usaba rero uko wadufasha aturondera ibyo turya, kuko urabona benshi dufise abana, hariho n'abakenyezi, natwe bwa bagabo tutikuyemo, hanyuma katurabira natwe naho twokwicara nk'abandi kongera katurabira n'ibindi bikenewe nk'ibyo mwarondereye abandi.
Igikorwa cyo gukura abandi kavimvira babajyana aho murongwe kizobandanya gushika itariki 20 Kigarama uyu mwaka. Amakuru atangwa na bamwe muri abo basaba ubuhungiro yemeza ko abo barundi basubiye guhunga ku bwinshi, kuko babona ko umutekano uguma utosekara bafatiye ku bantu baguma bicwa bagatorwa ibiziga hirya no hino mu Burundi.
Francine Kanyange urakenuye ni kuri iyo nkuru duciye turangiriza kamakuru twari twabateguriye. Shimire mwe mwese mwari muteze amatwi radio Inzamba agateka kawe. Shimire bagenzi banje bafashije kuyatororokanya. Jamarinda bashinze nabashikirije, ndabifurije umunsi mwiza na ubutaha.